Mwijoro ryitereye nyuma y'isaha zine niho leta nshasha yashirwa habona isomerwa kuri televiziyo y'igihugu. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwandenza ko niwe yayisomye.
Ubushanganji ajijwe intwari hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi ni commissaire de police chef Ngirakubuca Grevasi. Ingenieur Alain Tribert Mutabazi agenywe kurongora ubushanganji bwo kwivuna abansi no kubungabunga abahoze ku rugamba. Umupfasoni Nibizi Janine agenywe kumushikiranganji w'ubutungane. Ambassadeur Shingiro Ruberuto agenywe kumushikiranganji w'imigenderanire no gufashanya mu iterambere. Docteur Ndihokubwayo Domisio agenywe kurongora ubushikiranganji bw'ikigega cya leta no gutunganya ubutunzi bw'igihugu. Docteur Banyenyimbona Gasupari agenywe kurongora ubushikiranganji bw'indero n'ubushakashatsi. Docteur Tadeo Ndikumana n'umushikiranganji w'amagara y'abantu no kurwanya ikiza sida. Dr. Rurema Deogid agenye kurongora ubushikiranganji bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije. Sangani umwami Deogracias ajejwe ubushikiranganji bw'inyubakwa, ibikoresho bya leta no kugwiza uburaro. Mufasoni Domina Banyankimbona agenywe kumushikiranganji w'akazi n'abakozi ba leta. Engineer Uwizeye Burahimu agenywe kumushikiranganji w'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare nagataka. Umushingamateka Ndabaneze Makurata agenywe kumushikiranganji w'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Ambassadeur Nibigira Ezekiel agenywe kumushikiranganji ajye gukurikirana yinjira ry'u Burundi umuryango wa Afrika y'ubuseruko, ugwaruka, inkino n'imico kama. Umufasoni Sabushimike Merida agenywe kumushikiranganji w'ugushigikirana imibano n'iterambere ridakumira. Mufasoni Nijimbere Maria Chantal agenywe kumushikiranganji w'ubutumwa kw'amakuru, ubuhinga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru.
Ubushikiranganji bumwe bumwe bwashizwe hamwe. Ubw'umutekano n'intwaro yo hagati mu gihugu nk'akarorero, hamwe n'ubwo gukurikirana yinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko yase, bene ubwo rwaruka, inkino n'imico kama, ubwo bwa mbere bwahawe General Jacques Ndirakobuca azwi cyane ku izina ryanda kugarika. Uwo mugabo yarasanzwe atwara iperereza ry'u Burundi ari ku rutonde rw'abategetsi bafatiwe ibihano n'umwe bwa Buraya. Yikekwa kuba yaragize uruhara mu itotezwa, ubwicanyi, hamwe n'ihohoterwa vyakorewe abatavuganwe n'ubutegetsi. Ubugira kabiri nabwo bweguriwe Ezekiel Nibigira, yahora atwara ubushikiranganji bw'imigenderanire, akaba yanigeze kuba umukuru w'urwaruka rwa Sende DFDD Imbonerakure. Nk'uko vyari mu myaka itanu iheze, ubushikiranganji bw'ukwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba bwasubiye guhabwa umusivile w'umututsi. Alain Tribert Mutabazi yahora ari buramatari w'intara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu, asanzwe ari n'umunywanyi w'umugambwe Sende DFDD. Kuva mwaka 2005 umugambwe Sende DFDD uje ku butegetsi habanje gusinywa amasezerano hagati y'imigwi y'abahutu yagwanya ubutegetsi bwari bwiganjemo igisirikare cy'abatutsi, n'iryambere ubushikiranganji bw'umutekano n'ubwo kwivuna abansi buhawe abantu babiri baturuka muri Sende DFDD. Abashikiranganji batanu bo muri leta yahora irongowe na nyakwigendera President Pierre Nkurunziza nibo bagarukanywe muri nshasha. Turetse Ezekiel Nibigira yahinduriwe amabanga, abandi bagumijwe mu bibanza barimwo ni Dr. Tade Ndikumana w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, Domitien Ndihokubwayo w'ikigega ca leta, Deogide Rurema w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije, hamwe na Gaspard Banyankimbona yongewe kubw'inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi ubw'indero. Muri iyi leta yiswe Nzeyi n'umukuru w'igihugu mushasha harimwo abakenyezi batanu, umwe muri bo n'umutwakazi. Imelde Sabushimike yabaye umuntu wo mu bwoko bw'abatwa wa mbere aroye mu mabanga y'umushikiranganji kuva Burundi bwitwa izina, ajejwe gufatana mu nda n'agateka ka zina muntu. Leta yahora yarigizwe n'abashikiranganji 71 mu gihe y'ubu irimo 15. Intaza Makamba mu manuko, Rumonge mu manuko bushyira uburengero, hamwe na Ruyigi mu buseruko nizo zonyene ata mushikiranganji azivukamo yagenywe. Intara ya Karusi iri hagati na hagati hashyira ubuseruko bw'igihugu n'ifite abashikiranganji babiri bayiturukamo yonyene. Nabone Albert Shingiro ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, hamwe na Gaspard Banyankimbona w'indero inyigisho muri za kaminuza hamwe n'ubushakashatsi. Muri iyi leta nshasha kiretse Deogracias Nsanganiyumwami atwara umugambwe PIB w'abanyeshyaka, yahawe ubushikiranganji bw'inyubako, ibikoresho bya leta n'ukugwiza uburaro. Imede Sabushimike yaserukiye abatwa, hamwe na Marie Chantal Nijimbere ajejwe gutumatumanako amakuru, ubuhinga ngurukana bumenyi n'imenyeshamakuru, yagenywe nk'userukira amashirahamwe yigenga. Abandi bose baturuka mu mugambwe uri ku butegetsi Sende DFDD. Ubushikiranganji bw'intwari bereye bwakuwe ku rutonde bw'ubuharubu. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.